ni radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isanganira ni Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu tumira ku miongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na FM 88.3. Uyu ni za nshuti mwese turi kumwe ni Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro byo kuri isaha. Ibiganiro tubandanya kubategurira turi mu ngo zacu kubera ikiza cya corona cyadutse ku isi hose. Ikaze mwese mu makuru yo muri aka kanya. Mu karere ka Rubavu mu Rwanda abacuruzi baratewe amakenga n'akarwi k'abasuma basahura bakongera bagahangana n'abantu bose bagerageje gutabara.
Hari aho bibyiriye muri Kanembwe, hari ku Mubyahi, hari hano kuri Samusanga naho barahibye, nahara kuri Sikayi naho barahibye muri ubwo buryo, no kuri station epfo kuri Jemeka. Ikipe imeze gutyo igenda ikaza igafunga igakubita ikanatema, kandi ni ikipe irimo abantu benshi.
Uyu ni umwe mu badandaji bakorera Igisenyi. Inkoco kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afurika y'Ibiyaga Binini, harimo igikorwa cyo kwitegurira impunzi za mbere zigiye gutahuka zivuye mu Rwanda. Inkuru ijanye n'ibisabwa kumenyesha amakuru wese mu Burundi, hamwe n'inkuru yerekeye ingingo zikomakomeye leta ya Uganda igiye gufata mu ntumbero yo kugabanya ubwandu bw'umugera wa corona, turaya bashikiriza mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avurwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Frederic yahere muri Mali. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ejo kwa gatatu ryarahagaritse Mali muri uwo muryango, inyuma y'aho abategetsi b'ico gihugu bafatiwe bagafungwa n'abasirikare, mu nyuma Perezida Boubacar Keita agahitamwo gutanga imihoho. Umugwi w'ibihugu 15 bigize akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango kahagaritse Mali kugeza ibintu bisubiye mu rutonde, kandi basabye ko Perezida Boubacar Keita, umushikiranganji wiwe wa mbere, hamwe n'abandi bategetsi ba leta barekurwa. Keita yavuze kuri wa gatatu ko yakinjiye kugira akinge iseseka ry'amaraso mu gihugu. Ibihugu 55 bigize umuryango umwe bwa Afurika byaramaze gutera ivyatsi ihindurwa rya leta riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro muri icyo gihugu cyo muri Afurika y'uburengero. Abandi na makungu ari muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya basabye irekurwa bidatevye ry'abategetsi bafashwe. Mali igiye mu bindi bihugu bya Afurika mu myaka iheze byakuwe muri uyu muryango ingingo ibibuza kwitaba amanama yose atunganywa nawo. Igihugu kibanyi Burkina Faso cyahuhagaritswemo mu 2015 igihe igisirikare cyakora kudeta. Sudani yahagaritswe mu mwaka uheze kubw'intureka zahabaye, mu gihe Misiri yahagaritswe mu 2013 igihe abasirikare batembagaza ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Morsi yari yaratowe. Ibihumbi by'abanyagihugu barahunze igisagara cya Vacatile mu buraruko bwa leta ya California kuri uyu wa gatatu kubera imiriro iriko iratongora ku karere yaturiye amazu n'izindi nyubakwa. Ako karere kari mu kirere kingana n'amahegitari arenga 200,000 amaze gusha mu buraruko bwa California. Abategetsi barwanya imiriro bavuze kuri wa gatatu ko iyo miriro itarazimwa kandi ishobora gutandukira akandi karere karimwo ayandi mazu n'inyubakwa zingana 1,900. Hafi abanyagihugu imiliyoni 45 mu mareta yo mu burengero bwa Leta z'Ubumwe za Amerika kuri wa gatatu ejo bari mu bushuhe bwinshi budasanzwe. Leta z'Ubumwe za Amerika yaremereye Iraq izindi miliyoni 204 z'amadolari yo gufasha abanyagihugu impunzi z'abanya-Iraq hamwe n'imiryango ihaye indaro impunzi. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yabitangaje ejo kwa gatatu inyuma y'umubonano yagiranye n'abategetsi ba Iraq i Washington. Umushikiranganji Pompeo yavuze ko Iraq ikibangamiwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi ategekanya kubonana na Perezida Donald Trump kuri uyu wa kane kugira barangize ibiganiro bimaze amezi abiri bigamije gusubiramwo ukundi gusha imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Hano muri Amerika, Jared Kushner, umuhanuzi mukuru mu biro bya Perezida Donald Trump, asaba Irani kugira amahoro na Amerika. Ni mu gihe Perezida Trump avuga ko ashobora gusubira mu biganiro na Irani mu gihe yokongera gutorwa mu kwezi kw'icumi na kumwe. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika ku munsi wa kabiri, Kushner yateye akamo Perezida wa Iran Hassan Rouhani ko kuganira na Amerika. Yabwiye Rouhani ko igihe kigeze cyo kugira icyokorwa mu karere, avuga ko badakwiye kuguma mu ntambara ya kahise, ko bakwiye kujya hamwe bakazana amahoro. Icyuka kibi hagati ya Amerika na Iran cyunyutse kuva aho Perezida Trump ashikiye ku butegetsi mu 2017. Barbara Slavin, umusesenguzi w'umunya Irani, yabwiye ijwi rya Amerika ko bigoye kwemera ibyatangajwe na Kushner ahamagarira amahoro na Irani. Avuga ko ari kwivuguruza mu gihe Perezida Trump ategekanya gusaba akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kugumizaho ibihano byose byafatiwe Irani.
Urakoze harenze kuruhije ko dushikiriza tubirutse nshuti mwese ko mikono abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 mu kanya amakuru avugwa mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
makuru mu ntara twatanguye ku nkuru ivuga ko leta y'u Burundi yiteguriye kwakira abarundi ba mbere bahungiye mu Rwanda bagiye gutahuka mu gihugu cyabo mu mpera z'uko kwezi. Ni inkuru i radio ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Tugiye kwisomerwa na
leta y'u Burundi iri mu itegura idasanzwe kwakira impunzi za mbere zizohunguka zivuye mu Rwanda. Ibanza bibiri nivyo vyategekanijwe kugira bizokwakire impunzi za mbere z'abarundi bazohunguka bavuye mu Rwanda ku itariki 27 z'ukwezi k'umunani umwaka turimwo. Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bakozi ba HCR mu Burundi amenyesha ko ikibanza ca mbere kiri ahitwa Isongore muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi, ikindi kibanza ahitwa Kinazi muri komine n'intara ya Muyinga. Aya makuru nyene yemeza ko kuva kuri wa kabiri habaye kugendera ivyo bibanza kugira barabikenewe byose ko bikwiye kugira barabe kugikoga cyo kwakira abazungu ku bwa mbere kigenda neza. Ayandi makuru radio yanyu ikesha abakozi bo mushikiranganje b'intware hagati mu gihugu umutekano n'iterambere mu gisata cyo gutabukana impunzi amenyesha ko hariko hari gukuntu hoboneka ikindi kibanza cyo kwakira abahunguka mu Kirundo kugira abazo bapfunyiriza urugendo. Aya makuru kandi avuga ko kuri uyu wa gatatu habaye kugendera umupaka wa Gasenyi Nemba mu Kirundo kugira batunganye neza ibikenewe kwakirizo mpunzi. Abagendeye bibanza nk'uko aya makuru abivuga bagizwe n'intumwa za leta y'u Burundi HCR n'abandi bafasha mu gikorwa cyo gutahukana impunzi mu Burundi. Bimwe mu byo basanze byihutirwa gukora muri ibyo bibanza harimo gusanura inyubako no kuzongereza, kubaka utuzu twa sugumwe no gutegekanya gukingikiza ca COVID-19 byose bikazoba byarangiye tariki 25 z'ukwezi k'umunani umwaka turimo.
Tukirikane mu Burundi umukuru w'urwego CNC rujejwe gucungira ingene ibinyamakuru bikora Nestor Bankumukunzi yaratangaje ko umunyeshamakuru wese adafise ikarata y'umwuga carte de presse mu Gifaransa atemerewe gukora akazi kiwe. Inkuru
umuntu zo kuri wa gatatu igiko cy'igihugu kigenda gucungira ibinyamakuru mu Burundi CNC mu zo carabde harimo igikorwa cyo gutanga ikarata ndanga umenyesha makuru kigeze kuva mu mwezi ukwezi kwindwi uyu mwaka uheze. Ico kigo gitanguye gutanga ikarata za mbere kimenyesha ko amenyesha makuru barenga 600 ku barenga 170 bari biyandikishije batatunganirizwa. Ndetse abantu mukunzi mukuru wa CNC yabwiye amenyesha makuru nyuma y'umwihwezo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Dufatiye ku bantu bashika 179 basabye iyo karata twasanze abashika 100 bamaze kuironswa kuvuga ibice biri hafi ya 62%. Abasigaye rero nabo icyo twabonye nuko hariho ababifashe minenerwe tukaba twabonye n'akaryo kubatera ka muco wakebura kuko ikiringo kitekanijwe n'itegeko kugira ngo abamenyeshamakuru bose baroke ukarata cyaraheze mbere kiramaze no kurenga rero twumvikanye yuko imbere y'igenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda atamumenyeshamakuru azosubira kwikumenyeshamakuru ngo agende ku rubuga kore adafite
Bugana wangu mkonzi ya nagaruse ukibazo wa chimi nyama kurufu wakawe kubwa mwaka wimbi na chumi nyumu nani harimura jiruja Amerika na BBC ya Mongereza
Ibinyama kuru nazio jowa vya rahagari tukwe kuwela makosha vya koze vya rahagari tukwe vya koza makosha kandi ibinyama kuru vya rahagari tukwe vya rahagari tukwe vya koze ama kosha ya gachamu tukwe kuhurijo aho byo byari ko birashikiriza ibyo twita amakuru byari guhava biba inkwezi y'akarongo intandaro y'ingorane mu gihugu sinumva rero igituma muguma mubigaruka ko mu gihe dufite ibinyamakuru bikwiye mbere twavuga n'uko ari byinshi ibyahagaritswe nabyo kubera amakosha byakoze kandi hafatiwe ku itegeko ibyo byarahagaritswe itegeko nuko ibitegekanye
iryo tegeko mukuru wa senta asanga ryarubahirijwe cyane n'ibinyamakuru mu bihe by'amatora yibaza ko byatewe n'imibonano urwego arongoye rwagiranye n'abanyamakuru kuva mu 2018
kuva amatora ataragera yimirije haratanzwe ibiganiro byinshi cyane mu n'ibinyamakuru bitanu kanye kugira ngo bamenyeshe abantu ingene amatora atunganijwe kiringo cyayo n'ingene bokwigenza muri icyo kiringo cyane cyane mu kwirinda imvugo yohava ibintandaro yo kutumvikana mu bantu ikindi twakinye nuko ibinyamakuru bitandukanye byarahaye ijambo abiyamamaza abariko barahiganwa kugira ngo bashobore gushikiriza imigambi yabo maze abantu bashobore gutora bazi gutandukanya icyatsi n'ururo ikindi twashimiye ibinyamakuru nuko byemeye gukora bikorera mu runani kuko tubituburana ubupfu barabonye yuko ibinyamakuru iyo bigiye hamwe biheza bigafashanya mu kwirinda ya makosha kumbure ikinyamakuru gikoze ukwacyo cyonyine cyohava kigwamwo byarafashanyije kandi mu gushobora gukwira igihugu nka cyose bigaheza rero bigahanahana amakuru yatorokanijwe n'abanyamakuru batandukanye maze n'ikinyamakuru kidafite abamenyeshamakuru bakwiye benshi kirashoboye kuronka amakuru avuye mu mihingo yose y'igihugu n'ibindi rero bitari bike turaje n'ingene bagiye barafasha abantu amatora ariko aragenda bitagenda neza bakabivuga maze inzego zibijejwe zigaheza zikanseruka ahavuga cyane cyane nka rwa rwego rujejwe gutunganya amatora seni
bamwe mu banyamakuru na cyane cyane ibinyamakuru byigenga bataronka icyatandanga bamenyeshamakuru bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri uyu mugoroba batashimye ko amajwi yabo aje ahabona batamakosa ko babarongoye bakavuga ko batakurikiranye dosiye zabo uko bihagije ku rundi ruhande abanyamakuru batatunganizwa ahanini na bigenga itangwa ry'iyo karata ririmo ibiharuro bya politiki nibaza ko baziha abantu bazi neza ko bazokora ibihimbara ubutegetsi gusa abigenga bayironse bari kurushi kwabaye guhuma amaso amakungu mbona biri muri wa murongo wo gukinyiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru sintaho ingene umuntu aba kwinjira ibisabwa byose ariko hakaba ivangura hari igifungu muri ibyo hari kinyegezwa niko mu banyamakuru bigenga yabwiwe ko azohamagarwa amaso agahera mu nzira asigura mu Burundi ubu binyamakuru bihari bizwi n'ikigo sense bigera ku 180 kuva mwaka wa 2015 habaye imyiyamamazo yo kuyamiriza ikindi kiringo cya nyakwigendera Pierre Nkurunziza n'ibikorwa by'ubutegetsi byaburijwemo ibinyamakuru bitanu by'abigenga byaraturiwe abanyamakuru barenga 100 barahunga igihugu bibiri muri izo byavuye byugurura mu gihe amenyesha makuru y'ibindi bitatu harimo abakimwe mu byuguruye bagikorera mu buhungiro eroje buri kaneza ijuru Amerika
mu Rwanda naho mu karere ka Rubavu abapolisi barahimiriza abacuruzi gukoresha icyuma gifata amasaramu n'amajwi bita kamera gikoreshwa mu byerekeye umutekano kizwi nka CCTV ivyo ngo bishobora gufasha kumenya abasuma bagiramiye abanyagihugu mu bice bitandukanye by'ako karere inkuru ya Claude Ganza Munyamagana
hari saa saba z'ijoro baraza batema umuzamu bakubita n'abandi bantu bose baje gutabara bari benshi batwara ibintu amateleviziyo amatelefoni
Uyu ni umucuruzi ukorera hazwi nka Unamarwa hagati mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu, usobanura uko aherutse kwibwa n'uko abamwibye bari bangana ndetse n'ibikoresho bari bitwaje. Ubwo yibwe ibikoresho bifite agaciro kasaga miliyoni enye, asobanura ko bajura bakoze agatsiko gakomeye kandi gakorera hamwe ku buryo niyo hagize abaza gutabara bahangana nabo bamwe bakanabikomerekeramo.
Kirahangayikishije kuko iyo kipe ni nini imaze kwiba ahantu henshi muri ubwo buryo bwo kugenda bagakubita, bagatema, bagafunga n'umuhanda. Hari aho bibyiriya iri Kanembwe, hari ku Mubyahi, hari hano kuri Samusanga naho barahibye, na hari kuri Sikayi naho barahibye muri ubwo buryo, no kuri sitasiyo hano epfo kuri Jemeka. Ikipe imeze gutyo igenda ikaza igafunga, igakubita, ikanatema, kandi ni ikipe irimo abantu benshi. Kuba bamwe barahagarara bakiba, abandi bakaba bari bacunze umutekano waho bakubita umuntu wese ushatse gutabara.
Bamwe mu bafashwe bakekwaho ubujura buciye icyuho basobanura ko bafashwe bamaze kwiba inshuro nyinshi ahantu hatandukanye. Barasobanura uko bagiye babikora n'ibyo baga bitwaje, kandi muri bo hari n'uwigeze gufunga imyaka ibiri ahamijwe icyaha cy'ubujura. Nanone
ahantu wa mbere twajyanye igaceri turebayo telefone zigera kuri 18, turongera tujyana ahantu kuri sitasiyo yari yajemeka, ariko baje kudutesha turiruka. Iyo uwo munsi nibo baje kumfata, ariko nkaba nari narigeze kuyibaho mu mujyi moto ebyiri. N'ahandi hantu twari twagiye kwiba ku bapadiri,
nk'ubwa mbere naziraga icyo cyaha ndi njyenyine, ariko nko guhera mu kwezi kwa gatanu no ninjiye muri iyo kundi y'abantu bangana gutya abantu batanu. Icyo gikorwa twakijyagamo turi batandatu, byaba ngombwa umwe yabura tukagenda turi batanu.
Aba batawe muri yombi bavuga ko bitwaza imihoro n'inkoni.
Nta bintu bikaze twari dufite, ni imipanga ibiri, abandi bo ni inkoni zo tuba dufite. Cya gihe urabura n'agacu kinyara gutabara tukayibakangisha bakaduhereza inzira tugatambuka, abafa bafite inkoni. Icya gihe nyine tugeze ahantu ari nk'inkera gutabara nyinshi tukazikubita zikaduha inzira n'ibyo twibye tukabasha kubikomezanya.
Ubuyobozi bwa polisi mu ntara y'Iburengerazuba buvuga ko abafashwe barimo ibyiciro bibiri, kimwe n'icy'abajura nawe ikindi ni ikibafasha gushakira isoko ibyibwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CIP Bonaventure Karekezi avuga ko bamwe mu bagize aka gatsiko kari karayuguje umujyi bafashwe kubera amakuru yatanzwe n'abaturage. Bimwe mu bikoresho byafashwe hakamenyekana bene byo baragenda babisubizwa. Hari ubutumwa CIP Karekezi aha abagura ibyibano.
Kuri bariya abantu bagura ibyibwe turababwira ko nabo igihe bafashwe nibyo barabigura, ariko iyo bafashwe bagomba gufatwa nk'abajura, baribazwa nk'abajura. Rero tukaba tubakangurira kuba bareka uwo muco wo kugura ibyibano.
Uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba ashishikariza abaturage n'abacuruzi by'umwihariko kwifashisha kamera zikoreshwa mu gucunga no kugenzura umutekano w'ahantu zizwi nka CCTV mu magambo ahinnye y'Icyongereza, kuko ngo zajya zoroshya ibijyanye no gutahura bibye.
Turabakangurira gukoresha za CCTV kamera mu rwego rwo kurinda bakamenya umutekano w'ibicuruzwa byabo. Bariya ni abajura bitegura muri groupe cyangwa se mu kipe. Iyo babonye ahantu hari amarondo cyangwa se abazamu, iyo abonye ari bane bo bategura igitero cy'abantu munani, bagategura ikipe yinjira mu nzu, bagategura ikipe yo guhangana, ndetse bagategura n'ikipe ibahereza umutekano. Ni igikorwa bategurana mu buryo buhanitse, mu buryo bw'ubuhanga. Mu minota icumi baba barangije icyo gikorwa cyabo bakirukanka bakagenda.
Aba bakekwaho ubujura uko ari icumi bashyikirijwe urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Gisenyi, bakurikiranweho ubujura buciye icyuho cyangwa kumena amazu. Itegeko ngenga nimero 01/2012 OL ryo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatanu 2012 rishyiraho igitabo cy'amategeko hana, mu ngingo yaryo ya 300 ivuga ko umuntu hamwe n'icyaha cy'ubujura budakoresheje ikiboko cyangwa ibikangisha hanishwa igifungo kuva ku mezi atandatu kugeza ku myaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri ebyiri kugeza kuri eshanu z'agaciro k'ikibwe cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ingingo ya 302 y'iryo tegeko ivuga ko umuntu wese ukoze ubujura bukoreshwa ikiboko cyangwa ibikangisho ahanishwa igifungo kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 5 kugeza ku 10 z'agaciro k'ikibwe. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mu gihugu cya Uganda naho ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buvuga ko abanyagihugu batacubahiriza amategeko yo kwirinda ikiza cya corona, ngo ari naco catumye ibiharuro by'abanduye ico kiza vyongera. Inzego zijejwe umutekano zaciye zifata ingingo ziteyeka abanyagihugu kubahiriza amategeko. Ido ni ido y'inkuru.
Mu minsi ishize imibare y'abanduye icyorezo cya COVID-19 yazamutse ku muvuduko uhambaye, ku buryo mu minsi ebyiri yonyine havumbuwe abanduye basaga 100. kandi mu cyumweru kimwe cyonyine hakaba hamaze gupfa abantu batatu. Umubare wamaze kwitaba Imana bose hamwe akaba amaze kugera kuri 15 kuva mu mpera z'ukwezi gushize ubwo umuntu wa mbere yambuye ubuzima n'icyo cyorezo mu gihugu. Imibare mishya yabanduye mu gihugu yerekana ko abantu 1,603 aribo bamaze kwibasirwa n'icyo cyorezo, kubagera ku 330,000 bamaze gukorerwa ibipimo by'ubuzima. Kuri abo banduye, abagera ku 165,000 bo bamaze kuvurwa barakira, kandi 423 bo akaba bakiri mu mavuriro. 15 nibo bamaze kwitaba Imana. Uyu muvuduko abantu batangiye kwanduriraho niwo watumye Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ishaka gushyiraho izindi ngamba zikaze kuruta izari zihasanzwe, ukurikije umuvugizi wayo Bwana Emma Ainebiona.
Really, we had allowed the population to comply.
Ati, twabanje kureka abantu kugira ngo bubahirize amabwiriza yo kwirinda icyorezo ubwabo, ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku ngufu dufashijwe n'inzego zishinzwe umutekano, cyane cyane kureba ngo buri muntu wese uri hanze y'urugo rwe yambaye agapfukamunwa, abantu ntibirundanyirije ahantu hamwe ari benshi, gukaraba intoki buri kanya, hamwe n'ibindi bijanye no kwirinda iki cyorezo. Ayo mabwiriza kimwe n'ubwinshi bw'abakoresha imodoka zitwara abagenzi namwe muyaje kutubahirizwa nyuma nubwo leta ikemerera abantu gusubira mu kazi kabo batangiye babyubahiriza. Bisi zitwara abagenzi zategetswe kujya zitwara 50% by'abagenzi zisanzwe zitwara, nazo ngo ntizicyubahiriza ayo mabwiriza. Nabajije Bwana Emma impamvu abantu batagikurikiza aya mabwiriza yose.
Yeah, you know it is a behavior change issue and also maybe some fatigue.
Ati, ni ikibazo cy'imyifatire y'abantu yanze guhinduka hamwe no kurambirana kw'ibintu bari batamenyereye nk'amabwiriza yose yashizweho. Tugomba kudahwema kwibutsa abantu gukurikiza aya mabwiriza, ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku gahato. Urabona nka bisi zitwara abagenzi zatangiye zubahiriza amabwiriza yose zahawe, ariko ubu ntikiziyakurikiza. Minisiteri ibishinzwe ikaba yatangaje ko ishobora kongera guhagarika imodoka zose zitwara abagenzi kuko zanze gukurikiza ayo mabwiriza. Amwe mu mazu manini nini mu mujyi wa Kampala aberamo amasoko yari yaremerewe kongera gufungura, yongeye gufungwa mu mpera z'icyumweru gishize kubera kutubahiriza ayo mabwiriza. Kandi hari n'ibigo bitandukanye nk'inganda zahisemo gufunga no gushyira abakozi bazo mu kato bitewe n'uko bamwe muri abo bakozi basanganywe uburwayi bwa COVID-19. Ikigo cy'itangazamakuru cya leta The New Vision nacyo cyaragifashe izindi ngamba zo kwirinda zikaze nyuma yaho umunyamakuru wacu umwe yanduye icyo cyorezo, kandi abandi banyamakuru batanu ba Radio Pacis yo majyaruguru y'igihugu nabo akaba basanganywe ubwo burwayi. Ibyo bigo byombi by'itangazamakuru ntabwo byahagaritse akazi, ariko birimo gukorana na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza akaze yo kurinda abandi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Unatuje mu gihugu cya Tanzania, aho leta icyo gihugu yafashe ingingo yo kutazosubira kwakira impunzi z'Abarundi zitahukanwa zikongera zigahunga kubera ibibazo zisanga bitaratorerwa inyishu mu Burundi. Uzotahukanwa akongera guhunga azofatirwa ingingo zikomeye harimwo gufungwa. Umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin mu gihugu cya Tanzania yari yitabiriye inama zo guhimiriza impunzi guhunguka zariko zikoreshwa n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu.
Ni mu rugendo rw'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, George Simbachawene yasubiriye Kangi Rugora wakuwe ku ntebe na Perezida John Pombe Magufuli mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2020. Nyakubahwa Simbachawene arimo gukora inama zitandukanye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutahuka. Inyuma yaho igihugu cy'u Burundi gihamagariye Abarundi bari hanze y'icyo gihugu gutaha kubaka igihugu cyabo. Ejo ku wa mbere yari mu nkambi za Nyarugusu na Nduta, kuri uyu wa kabiri aherukiye mu nkambi ya Mutenderi. Muri izo nama arimo gukora yagabishije yuko kuvuna munsi uzofatwa adafise ibimuranga cyibure uzotahukanwa kongera guhunga azofatirwa ibihano bikomeye harimo gufungwa mu gasho.
Na kuanzia sasa utaratibu uliokuwa unatumika wa kuwarejesha wale wanaokamatwa wakiwa hawana vibali halafu baadaye wanavigwa pia ya kurudishwa
kuvuna munsi urutonde gwahora rukogwa ntuzosubira gukogwa uko gukogwaho abafashwe bari mu makosa n'abazosangwa mu nkambi badafise bibaranga bazoza barafungwa apana guhabwa imfashanyo kandi kubera iyo bafashwe bahora batwagwa mu Burundi bagaca bongera bakagaruka izo ngorane ntazo dukeneka
tutawakamata tutawapeleka mahakamani na watafunguliwa mashitaka na watafungwa kwenye magereza yetu
ikindi yasabye abarundi gukomeza kwiyandikisha gusubira mu gihugu cyabo kubabona yuko icyo bahunze cyo bacyarakemutse kubera umutira makumunzi zose ari gusubira mu gihugu cyabo
nimekuja hapa kutoa ujumbe wa serikali ya Tanzania suluhisho la kudumu lililo jirani kwa sisi tunaotoka Burundi ni kurudi nyumbani tukajenge nchi yetu
najengaha gutanga ubutumwa bwa leta ya Tanzania umuturama uri hafi kuri bose bava mu Burundi no gusubira mu gihugu kubaka igihugu cyabo amatora yarabaye mwararonse umukuru w'igihugu ubu igihugu kiriko kiratera imbere niyihe mpamvu yotuma uguma ngaha uronswa imfungurwa utakoreye muhiri wanyu barabaha ikaze musubireyo reka ndabinginge kandi ndabasabe gusubira mu
Sefu naomba niwasihi na niwaombe fikirieni kurudi nyumbani
ku ruhande rwa ambasaderi w'ubuserukizi buto bw'u Burundi mu ntara ya Kigoma bwana Siliakus Kabura muriyo nama yavuze yuko Burundi bwiteguye kwakira impunzi zose kandi zoshikira mu vyabo atankomanze
atushikirire nyene cubara mukuru w'igihugu ca Tanzania amubwire yuko u Burundi turiteguye kwakira abarundi bacu bene wacu kugira ngo baze twubake igihugu cacu cy'amatano ubuki nyene cubaye umukuru w'igihugu yari pumere yavuga yuko abahungutse bose bategereza gushikira mu vyabo n'ikimenyamenya ngira mara byumvise ndaje kumukurikirana kumunsi kumunsi nabamwe bene wacu bari bahungiye mu gihugu cacu Rwanda bose bariko basaba kugira ngo bahunguke mu mayinga abiri leta iri kwitegura kugira ngo icagure kwakira abambere
bamwe mu barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bamaze kumviriza iyo nama y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu basabye leta ya Tanzania na SR kubandanya gutahukana abavyiyumvamwo kiretse ababona yuko icyo bahunze kitarakemuka babandanye kuronswa ifashanyo nk'uko bigenewe
egome uwo mutegetsi yaje uno munsi kabisa mu matwa makire neza kandi ijambo yatuzanye ijambo ryiza gose gusa kimwe gusubira mu gihugu sibibi nta banki wabo ko iminsi yose nk'uko wabivuga muhyari muhira gusa kimwe umba ni byiza by'uko umuntu nk'umuntu wabanza kumbiza icyumviro ciwe ico bagituma adashaka kujya mu gihugu koko turavye aha twese turi ngaha mu nkambi ya Nyagusuno nuko usanga twese dufise ibibazo bitandukanye aho usanga bafise ikibazo iki abandi kiri ya byiza nuko bofata ingingo haswa yo kubati dutangiye kugenda ari uko babanje kwicarika umwe wese bakamwumviriza icyumviro ciwe ibyo biba byiza gose gusumba
nashize tufise kuri ico kubera beshi n'abariko barahunguka arahabaca bashika bumva ati bashikiye muri zangorane nyene ati meze kunuku abantu bakatuma bafata izindi ngingo zitandukanye ico kwerekira atuma kandi impunzi nyinshi zidahunguka ndizye mu gihugu cyayo kubaka kubera abazi yuko banze bahunguka naho nyine ntabafise bazashikira kandi naho bogenda leta ikabereka ati nimuje ngaha bitokunda kubera habari imiryango imwe ivuga ati nakaraje arahungutse bacha batangura kuhirondera ukuntu bashaka kumugirira nabi
umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikije ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'2017 kuva ubwo bikiye mu mategeko hamaze gutahukanwa abarenga 188 mu bitigiri dukura sel bamaze gutahukanwa muri uyu mwaka w'2020 barenga gatse 3000 abiyandikishije bategerejwe kuzotahukanwa mu minsi za bashika 2009 abarundi basigaye mu nkambi za Nyarugusu na Mutenderi barenga gato 1600 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika
tumuse mukundira radio hijwi ya Amerika biganiro twateguye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye makubira yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye tubura bashimiye namwe tuti mwese baduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mumviriza ibindi biganiro bya radio hijwi ya Amerika mubwire amahoro umunsi mwiza.